jirahu wa uwahwe.
Hariha maradio, abantu batanguye kumva ko ajya maradio yugawe. Bace batangura kubona bati kugundo munsi rero. Ko bugaya maradio kuzanya ngo abantu bumvinize ko ibyo twaba twumva. Abantu bace batangura kuvuga bati rero kiranyazwe.
Kwahunze intambara. Yiki imbonera kure kishaka kutwica.
Girahuba uwahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo sigi ngorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ko tugifatanye mu nda.
Girahuba uwahwe ni komisi yose ya gatatu ku bisacu n'imwe n'igice gushika isacu na zibiri z'umugoroba.
Niwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze mu kiganiro cacu giraho ba wahwe co kuri uyu wa gatatu ingenekezo rya 10 ruheshe mu mwaka w'2020. Uyu munsi rero tuzagukubitira mu gihugu ca Tanzania mu makambi y'impunzi y'Imutenderi na Nduta. Batanguriye igikorwa cyo gukora udufukamunwa ku mpunzi zose bishimwa n'abatari bake basanzwe bari muri ayo makambi. Uyu n'umwe muri bo yitwa Alphonse aratubwira uko bakiriye iyo ngingo y'udufukamunwa mu ikambi y'Imutende.
Mu ntumbero yo kwikingira kiza roho nyanganda coronavirus mu nkambi ya Mutenderi hasigaye ifatikanije n'ishyirahamwe DRC Danish Refugee Council yarahagi kuko abafundi bazi gushona bashika ku 5,000 aho umwe wese ashonye agafukamunwa yandikirwa amashiringi y'amatanzania 3,000. Ubwo bashona bivana n'ububangutsi n'ubuhinga bw'umuntu bakaba bamaze gukora ubutari buke aho bakora bongera babuhereza impunzi kugira ngo zibwambare. Ingorane nyamukuru ni uko bakora bakirirwa ubusa kuko bataronka umwanya wo kuja gufungura impunzi zikaba zakiranye ugweze uwo mugambi kuko uzotuma bikingira izo icyo kiza kandi benshi bakaba baryoherwa no kugambara. Tugasaba Leta ya Tanzania kubandanya ifata ingingo kugira ngo icyo kiza ntigishike mu nkambi ya Mutenderi.
Mama fashu Burundi ubone amahoro ugambi bwawe ni buze gukimanza bicanye kuba ifi munsi sije nabishate ubu ndaramishikinye narifite inzu nziza cyane. Mama fashu
Nikodemu nawe navuga ko ashima icyo gikorwa ahabona ko bizobafasha kwikingira naho mu minsi ya mbere kwambara udufukamunwa byari bigoye kuko batari bwatumenyere.
Indwigize kabiri abaremesha kiyago bishyiramwe MSF batanguye gutanga utufukamunwa aha mu ikambi. Ni igikorwa twakiriye neza cyane kubera ko akafukamunwa nk'uko babitwigisha kikadufasha kwikingira no gukingira abo turi kumwe. Abarankurira utwo dufukamunwa ni nabafise kuva ku myaka 11 kuduga. Ubu bakabageza mu zone ya mbere bakabahereye mu zone ya gatanu. Ubu iyo uri kuratembera ngaha mu ikambi urabona yuko abantu bamaze kuronka utwo dufukamunwa bagenda batwamba iyo bagiye mu isoko canke iyo bagiye ahantu hahurira abantu benshi urabona ko batwitwararika bakatwambara. Igikorwa cyiza rero dushima kubera ko ikiza cya corona kimaze gushika hafi yahatuba kubera aha mu gisagara haramaze kuboneka abantu babiri bamaze kwandura uwo mugera wa corona harimo n'umwe mu baganga ba MSF basanzwe baza kudufasha mu by'ubuvuzi ngaha mu ikambi. Urumva rero ako gafukamunwa kazodufasha mu kwikingira ko bisanzwe ari uburyo bumwe mu buryo bwo kwikingira ico kiza ca corona virus. Rero turabishima cyane. Mu minsi ya mbere atubira tugora iyo utangiye kukambara utaramenyera wumva ko impemu zidasohoka neza ariko kumwanyu hera niko tumenyera twibaza ko atangora na kumisi ya mbere ya migoye twibaza ko mu misi bizokunda tugaheza tukabwambara atangorane maze tukikira tukakingira nabo dusanzwe tubana ngaha
Uyu mukenyezi akaba ari umwe muronkejwe udufukamunwa na wene ashimisha mwaseri ko yiyumviriye gushyiraho umugambi wo kudukora agasaba kuronswa kandi amasabuni kugira ngo babashe kuza barakaraba.
Jewe munzi yo muhambi ya mukenderi nguca Tanzania ndashima ishira hamwe HCR nawe afashanya kubona baturoza udufukamunwa kugira twikingire coronavirus. Ndashima n'izindi ngingo zafashwe zo kugabanya ubwinshi bw'abantu kugira ngo bagire gute kugira ngo bagerageze kwirinda iyo ndwara. Akamaro zagiriye impunzi bwa mbere zituma zitandukiranya izo ndwara zikatukingira ivumbi na mwanya turi mu gihe cici aho usanga ivumbi n'intumuka ari byinshi bigatuma umuntu agwara gripe hamwe n'inkorora. Turasaba uko botwongera n'ibindi bikoresho byo kwirinda iyo ndwara nk'amasabuni kubera yuko udusabuni baturonsa duca duhera baturonsa udusabuni tukaza turakaraba no muhira hamwe n'ibindi babona yuko bibereye kugira ngo dushobore kwirinda icyo kiza.
Ise ibintu munzu nanakine nazanye Ise ingani nama hari wacu nuruhongore Ise ibisabo nijya
ku Nirogira uba wawe kirabandanya nkuko nari nabibabwiye no mu kambi ya ndotawo nyene mu gihugu cha Tanzania jamwe hashe yaratanguje ibikorwa byo gukora udufukamunwa gusango ingorane hari nuko bamwe muri bo badatahura neza kamaro katwo mu kuguma batwambaye kugira ngo bikingire ikiza cha coronavirus.
Impunzi z'abarundi mu kambi ya ndutazi rabandanya kuroswa ubukamunwa bwo bafasha kwikingira indwara y'ikiza ronyanganda ikomoka ku mugera wa corona n'uko tangwa n'ishyirahamwe rya MSF amazone atari make nka zone ya gatatu zone ya gatanu na zone y'indwi zone ya gatandatu aramaze kuronka ayandi mazone akababandanya ariko arahabwa ubupfukamunwa umuntu umwe umwe ahabwa bubiri bubiri bakaba batangwe gutanga kuva ku mwana afise imyaka cumi n'umwe kubandanya. Ingorane nyamukuru rero igenda yibonekeza ni uko impunzi zidatahura ikoreshwa ry'ubwo bupfukamunwa kuko bamwe umenga babifata nk'uko umenga iyo ndwara ntagiriho bivanye n'uko na nagacanwa kari kahari ka leta yahimiriza basana kagabanutse kuko ugiye kuraba nk'abantu aho babakoraniye ari benshi harimo bamwe usanga babwambaye abandi ugasanga ubwo fukamunwa ntabwo bambaye mugabo kacibona ko nta tegeko ririho ribahimiriza kuguma bambaye ubwo bufuka.
Mwana nakunze amusozi amurembeje
ahinduta bagasaba ko abarongoye ikambi bubandanya bahimiriza abo barongoye mu kubahiriza amategeko n'amabwirizwa kugira ngo bakomeze bagwanye ikiza cya coronavirus.
Nicyo dusaba rero nk'impunzi kuko biragaragara ko igihugu cyacu cy'u Burundi twakomotsemwo kirangwamo umugera wa corona mwinshi nabyo bikaba bigaragara neza ko abarundi bamwe baguma basubira mu gihugu cy'u Burundi bagenda kuraba ababo bagenda kuramukanya bagaca mu nzira zinyegeje bakongera gasubira mu ikambi bigaragara neza ko bashobora boshobora kwanduza uwo mugera ugakwiragira ikambi yose basaba ko abantu uburongozi bw'ikambi bwo bandanya bushiramo akariro kugira ngo abantu bake gufata minenegwe ibijanye no kwikingira kuko nkuko bimaze gutangurugaragara yuko umenga bamaze gufata nko kumenga iyo ngwara nta gihari aho nota nka karorero ko iyi ngwara ziri mu Burundi mu mwanya zazamaze gushika ngaha mu ikambi ahantu bahakarorero nko ku ngwara y'agasama isa niri kirabica bigacika ngaha mu ikambi kuko mu minsi iheze twayumvise mu ntara ya Cankuzo ariko muri uku kwezi nyene ngaha mu ikambi ya Nduta haramaze kugwara abantu agasama batari bake ndetse hariko hategurwa n'itango ry'urucanco ku bantu bose kugira ngo turi ko agasa barari ko agasama uhagarara ikindi ko bananya dusaba na mashirahamwe kubananya afasha mu bya bikoresho byo kwikingira ryoho y'amasama yo gukaraba n'amazi aho bigaragara neza ko abantu menga batera bahororokerwa hanyuma ikindi nuko imirundikano abantu baguma baba benshi basanga barakoranira hamwe
reka kwica amategeko agenga manda mwemerewe umuti nuko abarundi two kwicara gahe binyungu tacu tugakunda abanyagihugu kuba nisi munsi si jewe nabishatse
nunga dusoze ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatatu dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza Bela Gloria Kinora kawarije na kibashikirije mfashijwe na Innocent Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma naho ubutaha
Girahuba ubahwe
Hari hama radio abantu babatanguye kumva kwa jama radio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaya ama radio kuyanyangwa abantu bumvirize ko ibyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero kiranyazwe
kwahunze intambara yiki imbonera kure kishaka kutwica
Girahuba ubahwe.
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi. Tubanye neza.
Uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tugifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe. Ni komisiyo yose ya gatatu ku bisacu 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba.